Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Igitondo kiza kuri mwe mwese muduteze amatwi mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya metero 25 31 na metero 41. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo mu Burundi: bamwe mu baturage basenyewe n'imyuzure mu ntara ya Rumonge barashinja ubutegetsi gutanga amazu bari bahawe nk'imfashanyo.
Nitwaronse twege twasitswe inyuma kandi ari twege twatanguye kubomoka kugambe. Ubu turiko turahangayika tutagira iyo tuza, bamwe babiyo rugura abandi tukaba turugenda turararaguza tugenda turasaba indara aho tuba.
Uyu ni umwe mu basenyewe n'imyuzure mu Rumonge. Hano muri Amerika, urukiko rwa rubanda ku rwego rw'igihugu i Manhattan mu mujyi wa New York rwahamije Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika icyaha cyo gufata ku ngufu umwanditsi E. Carroll. Umuryango w'abibumbye ejo kuwa kabiri watangaje ko umubare w'abamaze guhitanwa n'intambara muri Sudani urenga abantu 600, naho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga baturukiye na Siriya kuri uyu wa gatatu baragirana ibiganiro biri bube bibaye bwa mbere kuva intambara itangiye muri Siriya mu myaka irenga 10 ishize. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rwa rubanda ku rwego rw'igihugu rwicaye i Manhattan mu mujyi wa New York rwaraye ruhamije Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika icyaha cyo gufata ku ngufu umwanditsi E. Jean Carroll. Iyi nkuru turayibaza Thomas Kamilindi.
Uretse icyaha cyo gufata ku ngufu, urukiko rwavuze ko Trump yanashebeje Jean Carroll ruhereye ku byo yatangaje ku mbuga nkoranyambaga mu kwezi kwa cumi gushize, avuga ngo uru rubanza ni ubutekamutwe. Carroll w'imyaka 79 yareze Trump ufite imyaka 76 ko yamufashe ku ngufu mu 1996. Urubanza rwatangiye kwa kabiri tariki ya 5 y'uku kwezi, rwari rugizwe n'abagabo 6 n'abagore 3, ruyobowe n'umucamanza wo ku rwego rw'igihugu Lewis Kaplan. Impaka zarangiye ejo bundi kuwa mbere, impande zombi zuregwa n'urega batanze imyanzuro yabo ya nyuma. Ejo kuwa kabiri abagize urukiko bari herereye baca umwanzuro, kuko urubanza rwari urw'imbonezamubano. Trump ntashobora gufungwa, ahubwo urukiko rwamutegetse kwishyura Jean Carroll amadolari 5 million y'indishyi z'akababaro. Gusa nanone ntaho uru rubanza ruhuriye n'urundi rwo mu rwego rw'amategeko mpanabyaha, umushinjacyaha Elvin Bragg wo ku rwego rwa leta ya New York akurikiranyemo Trump icyaha cyo kwica amategeko yayo y'iyi leta rero agenga amatora, rwo rushobora kuzaburanishwa mu mwaka utaha. Akimara kumenya icyemezo cy'urukiko, Trump yahise atangaza ejo ku mbuga nkoranyambaga ati n'ukuri kose uyu mugore simuzi. Iki cyemezo cy'urukiko n'agahomamunwa ni ibintu tumenyereye bihoraho, bimeze nka bya bindi byo guhiga umuvubyi ngo niwe wabujije imvura kugwa.
Ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetse muri Senegal ryatangaje ko ritegura imyigaragambyo yo kwamagana abashaka kubuza umwe mu bayobozi baryo Ousmane Sonko kuzahatana mu matora y'umukuru w'igihugu. Fidel Niyongabo arakomeza.
Ousmane Sonko ku munsi wa mbere yakatiwe umunyororo w'amezi 6 utashizwe mu ngiro mu byari kugeramira umugambi wiwe wo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'2024 muri Senegal. Yari yagirijwe ko yambise icyeye umushikiranganji ajejwe ingenzi Mame Mbaye Niangtu adashoboye guhiganwa. Byari kugira ingaruka ku guhiganirwa ayo matora kandi byashobora gutuma abamushigikiye batera uruhagarara n'ubwicanyi. Sonko avuga ko inzego z'ubutungane ziriko zikoreshwa mu ntumbero yo kumubuza guhiganwa mu matora yo mu mwaka w'2024. Umwe mu bayoboye urunani rw'abatavuga rumwe na leta Khalifa Sall ku munsi wa kabiri yabwiye abamenyeshamakuru ko abanyagihugu bategerezwa guhaguruka bagashigikira Ousmane Sonko mu rugamba rwiwe. Yifatanije n'abandi bayobozi b'ubwo runani witwa Yewi Askan Wi mu gusaba ababashigikiye kwitabara benshi cyane mu myerekano iza yarategekanijwe kuba ku munsi wa 5 w'iyi ndwi n'iyindi itegekanijwe mu ndwi imwe inyuma yaho. Ousmane Sonko afise imyaka 48 yarangije mu kibanza cya 3 mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2019. Yahiganwa icyo gihe na Perezida Macky Sall. Sonko afise imigambi yo gusubira kwitoza mu mwaka uza w'2024.
Umuryango w'abibumbye jo kuwa kabiri watangaje ko umubare w'abamaze guhitanwa n'intambara muri Sudan urenga abantu 600. Nanone Fidel Niyongabo,
umuvugizi w'ishyirahamwe OMS Tariq Yasarevich, yabwiye abamenyeshamakuru ko abantu barenga 500,000 bakomeretse bifatiye ku ngwano iri kibera muri Sudani. Ibyo bitegira ibishasha bitanzwe mu gihe abaserukira impande zitana mu mitwe bariko baragirana ibiganiro muri Arabia Saudite. Ku munsi wa mbere ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Arabia Saudite bwatangaje ko vyitezwe ko ibiganiro hagati y'abaserukira izo mpande bibandanya mu kiringo c'iyi misi mikeyi mu gisagara cya Jeddah. Ivyo biganiro biri mu mugambi washikirizwe n'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero yo guhagarika ingwano muri Sudani. Muri cyo gihe General Burhan yagirije inteko ziyongoye kuri leta zizwi ku izina rya RSF ko zikoresha ibice bibamwe abasivile nk'ibibanza bya gisirikare kandi ko zikoresha abasivile nk'inkinzo. Mu kiganiro yahaye ku munsi wa mbere televiziyo y'igihugu cya Misiri Al Kahira Al Akbariya, General Burhan yavuze ko uwo batana mu mitwe General Mohamed Hamdan Dagalo ategereza gukura inteko ziwe zose ku mugwa mukuru Khartoum imbere yuko amasezerano y'agahengwe akariko kose ashikwako. Ingwano yatanguye ku itariki 15 y'ukwezi kwa kane muri Sudani, inyuma y'amezi atari make y'imishyamirano hagati y'igisirikare cya leta kiyobowe na General Abdel Fattah Burhan n'inteko z'uwadacana uwaka General Mohamed Hamdan Dagalo.
Aba ministri w'ubanyi n'amahanga ba Turukiya na Siriya kuri uyu wa gatatu baragirana ibiganiro biri bube bibaye ubwa mbere kuva intambara itangiye muri Siriya mu myaka irenga 10 ishize. Fidel Niyongabo akomeza inkuru.
Ivyo biganiro bizobera i Moscow ku mugwa mukuru w'Uburusiya, bizoba vyitabwe kandi n'abaserukuri b'Uburusiya na Iran nk'uko vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Turukiya. Ivyatangajwe n'ubwo bushikiranganji biraha ingufu president wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan imisi mike imbere yuko ahangana n'amatora rusangi atazoba yoroshe ku munsi w'Imana. Ni nyuma yuko amaze imyaka 21 ku butegetsi. Recep Tayyip Erdogan yarashigikiye utwigoro twa mbere twabagwanya ubutegetsi bwa leta ya Siriya barondera gutembagaza president Bashar al-Assad. Yabikoze mu kugumiza abasirikare b'igihugu ciwe mu bice vyo mu buraruko bwa Siriya mu vyashavuje abategetsi b'ico gihugu. Erdogan yarahinduye inyifato yiwe inyuma yuko igihugu ciwe kigiye mu bibazo bikomeye vy'ubutunzi hareze imyaka 2. Yarasubiye kwiyegereza abategetsi b'ibihugu vyo mu karere akaba muri iki gihe ariko arondera kubonana na president Assad. Yamara president Assad yaravyanse mu kuguma asaba ko Turukiya ibanza gukura ubwa mbere inteko zayo zose mu gihugu ciwe. Irani n'Uburusiya bimaze igihe bishaka guhuza izo mpande zombi mu biganiro.
Urakoze Fidel, mbere yuko tukurekura utubwire ibya president w'Uburusiya Vladimir Putin ejo kuwa kabiri washinze ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi burayi na Amerika gushora intambara ku gihugu cye.
Ivyo birori vyabereye mu kibanza cha Place Rouge kiri ku mugwa mukuru Moscow. President Putin yatangaje ko makungu ageze mu bihe bihambaye cyane. Yavuze kandi ko ibihugu byo mu burengero bw'isi vyafashe ingingo yo gutera igihugu ciwe. Yakoresheje ijambo ryiwe kugira agereranye gutsindwa kw'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi yose n'ibitero by'Uburusiya muri Ukraine bimaze amezi 15. President Putin yarangije iryo jambo hayagize abasirikare bariko bamwumviriza bari ku rugamba muri Ukraine. Yasiguye ko bafise uruhara rukomeye cyane ku vyerekeye kazoza k'igihugu. Yarakoresheje inshuro zitari nke ivyerekeye kuzimanganya abanazi muri Ukraine nk'icitwazo cyo gutera icyo gihugu. Yatangaje ko igihugu ciwe kizotahira intsinzi. Abategetsi b'ibihugu bitandatu vyahoze biri mu cahoze ari ubumwe bw'abasoviet baherekeje President Putin muri defile y'uyu munsi. Ivyo bihugu ni Belarus, Kazakhstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tajikistan na Armenia.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mudusange no kuri w'eshatu radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho kuri Facebook, Twitter, Instagram na YouTube, mudusanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Mu biyaga bigari turahera mu Burundi, aho bamwe mu baturage basenywe n'imyuzure mu ntara ya Rumonge mu majyepfo cy'u Burengerazuba binubira ko amazu bari bubakiwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubimukira OEM yahawe abakozi ba leta. Eloge Willy Kaneza akomeza inkuru.
amazu yose hamwe yubatswe na OYM kigo cyawo nikijeje wabimukira ni 199 ari ku mutumba wa Mutambara zone Gatete muri commune n'intara ya Rumonge mu manuko bushira burengero bw'u Burundi ariko bamwe mu bahuya n'imyuzura baridoga ko basizwe inyuma umutamakazi yaganiriye n'ijwi rya Amerika ariko atashimye ko umwidondoro w'umenyekana avuga ko ubu warara rubunda
nitwaronse twege twasizwe inyuma kandi ari twege twatanguye kubomoke kugambe ababomokewe mu nyuma nibo baronse amazu n'abatabomoke kandi barayaronka ubu turiko turahangayika tutagira iyo tuza bamwe babiyo rugura abandi tukaba tugenda turararaguza tugenda turasaba indara aho tuba
umuvyeyi wundi nawe wo ku murwa mukuru w'intara ati turi mu kwegurwa n'agahinda nagira hakiye kumusaya n'abana biwe
tumubabara kuko twarazamiwe turi mu ibarabara n'abana ntitusaho tuba bo twikaho tuba dusira kuko kugeza ubu n'abana turi mu ibarabara
n'umugabo w'imyaka hafi 50 aturuka mu kizuka cya Rumonge ishavuriraniga
ari ikintu kitubabaza twebwe cyane ugahura abantu batwatwariwe n'ikiye gatanganika barubakiwe ariko abantu bari mu ibarabara amazu yabo yagiye bariko barazerera mu ibarabara bapfa nabi batagera bajyamo kumusaya
uwo mukenyezi w'imyaka 40 irenga gato atanga uturorero tw'abakozi ba leta baronkejwe amazu yabasituriwe n'imyuzura kandi basanganywe aho baba hatigeze hari ikibazo
tukabona bayandishwe umugore n'umugabo bakandika umugore agasanurirwa inzu umugabo agasanurirwa yindi ibyo tukabibona tukaca tubona kandi babandi basanuriwe hariya mu maparasera yabo bongeye kuronka izindi nzu ino kandi ibyo bintu biradutera intuntu turatuntura bwebwe twarandishwe turafise n'ubuzeto izo nzu turazibura kandi ubuzeto tubufise turabura icyo dufata n'icyo tureka
bamwe mu bavuga ko barenganijwe basaba leta kubarenganura
dusaba kugeza ubu nabo turi kumwe dusaba nakwe ko tworoswa aho tuba tukaronka izo nzu nakwe tukaronka aho turaza umusaya nta kindi twifuza mu by'ukuri
twasabye rero leta yuko uko yoba yarafasize abandi bakubakirwa canke ikabaho amazu amaparasera natwe dusigaye ni ikige ko irabe aho yodushira kuko natwebwe turabarundi turabene leta turebene muvyeyi bene mugabo
dusaba yuko bo duha natwebwe tugasikirwa tukanga tusira abana biwacu abana bakiga n'ubujya mu bw'abana kugira abana tubarerera abana bari mu ibarabara
umukobwa yabyawe n'uyo
yego
n'urujya mu mama yazi inzu iwe yarazana
yego
nani hawa turamushikije inzu rero
murakoze mani bahiza
buramatari wa Rumonge amazi imisi yishikira ku rubuga kugira akureho impari Leonard Nyonsa bavuga ko atamanyanga zemera
Muganga wakoze kunzu zazana amaprasere nizo hanze tumusaba kaburungu tubige hacho kimunaba banwa dra amaprasere barazane abacho barayikuramo
ingo zitari nkene zigiraho zikika umusaya kubera imyuzura yateye muri iyo ntara yo mu manuko bushuburengero bw'u Burundi isanganywe ya makomine atatu akora ku kiyaga Tanganyika mukizuka muri komine ya Rumonge hari urwayi zigera ku 105 mu gihe ku magara ya Bugarama hari 15 ubuyobozi bw'intara na OYM bamenyesha ko muri iyi minsi ya vuba amazu yandi arenga 70 yazubakwa kugira abatagira bakika umusaya n'abasembereye baronka agahengwe muri imyaka itatu iheze imyuzura yabaye myinshi cyane mu Burundi ahakubititse kurusha handi ni mu Rumonge no mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura aho hanyuma abantu bangana 40,000 bashizwe mu masite y'abateshejwe izabo 70,000 barimurwa kubera baba mu bibanza biri mwirinde kurusha muri uku kane guheze n'imisi ya mbere y'uko gatanu naho ibitigiri bitangwa n'abajejwe intwaro vyerekana ko imiryango irenga 400,000 yateshejwe izabo n'imyuzura mu ntara ya Bubanza bihana urubibe abantu batanu mu ndwi guheze baguye mu myuzura nk'uko abategetsi babitangaje Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
aho mu Burundi kandi bamwe mu baturage bakoresha ubuga rwa Twitter barinubira ubutegetsi bavuga ko bubi mu burenganzira bwo kubona makuru bushyira ku mbuga zabwo Diane nini nahazwe akomeza inkuru
Ubuhamya n'uturorero dutandukanye ijwi rya Amerika ryabonye vyerekana ko inzego zitandukanye za leta mu Burundi zakumiriye abipfuza kuronka makuru Muri izo nzego harimo ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari nabwo barizwamo umutekano n'urubuga rw'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu umenyesha makuru mu Burundi Antoine Kaburahe mu butumwa yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter yemeje ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwazibiye ku rubuga rwabo rwa Twitter abagera ku 100 muri abo harimo amenyesha makuru hakaba nabandi bakoresha urwo rubuga ku munsi umenyesha makuru Kaburahe yanebaguye iyo ngendo yumvikanisha ko inyuranye n'amategeko atomora ko umunyagihugu afise uburenganzira bwo kuronswa makuru no kuyarondera aho yipfuza kandi imbuga ngurukana bumenyi z'abategetsi n'inzego atanumwe zari zikwiye gukumira umushikiranganje jeje imigenderanire y'Urundi n'andi makungu Albert Shingiro ari mu bidogerwa ko bakumira batandukanye ku ruga rwe rwa Twitter. Ejo kuwa mbere yishuye umwe mu bamubajije igituma yaramukumiriye ati nikosa ryabaye sinkunda ivyumviro bimwe ndakunda ukuyaga nabo tudatahura kimwe ibintu ariko biciye mu kubahana. Tukivuga ku vyimbuga ngurukana bumenyi z'inzego zitandukanye z'u Burundi ibiro by'umushikiranganje wa mbere kwa mbere vyarakomboye ujeje gisata cyo kumenyesha makuru mu itegeko numero 100/162 ubwo bushikiranganje bwasohoye bwavuze ko warajejwe amabanga yo kumenyesha makuru yakoze ikosa riremereye ritari ryo kwihanganira. Ubu yazize ubutumwa bwanditse mu Kirundi bwaherekeje ifoto y'umwe mu baherekeje president wa Congo Felix Tshisekedi mu nama igira 11 ku vy'umutekano wa Kongo n'akarere yabereye Bujumbura mu ndwi heze. Iyo foto yerekanye uwo mutegetsi wa Kongo ari nyuma ya president Tshisekedi asinziriye. Urubuga rwa Twitter y'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere buca bwandika bugira buti mbona harimwe abasinziriye.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho bamwe mu baturage bagezweho ingaruka n'ibiza mu karere ka Rubavu bavuga ko babangamiwe n'ubucucike aho bacumbikiwe barasaba leta ko yababonera amacumbi. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Gloria Tuishime.
Kuri site 3 ziri mu karere ka Rubavu haragaragara ubucucike bukabije ku buryo bazicumbitsemo bavuga ko ari imbogamizi ku mibereho n'ubuzima bwabo. Duhere kuri site ya Nouveau Jeunesse Nouvelle hacumbikiye benshi mu bagore n'abana ubwo usanga abagabo bagiye gushaka aho baca inshuro. Bamwe mu bo twaganiriye babwiye Ijwi rya Amerika ko imbogamizi bahura nazo ari uko ubuyobozi babuza kwisanzura. Uyu ni Uwase Marie Jeannette, umubyeyi w'abana babiri, umwe w'imyaka 3 n'igice n'undi w'amezi 6.
Turi mu rusengero nyine kandi benshi pe ari kwisunga umuntu akubwira ngo nago mbese ngo turaryama gute nabo mfite kandi nabo batahakwiriye ko na nyine ni ikibazo kandi ibintu byose byaragiye ngiye nafasha abana gusa ndagenda kuko aho twagiye ahantu mu giti tubona turagwamo hasi turamanuka turaza tuza hano nyine badohereza ubufasha bwo tuzana hano.
Uwimana Farazia nawe ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 wakozweho n'ibiza aba ku buzima bwo muri site butamworoheye habe na gato.
Ubwo se waraye ute?
Naraye nicaye ndi kurara nicaye do niki gitenye ndi kurara murebe uko nambaye ni ukuri kw'imana pese nana kubesha kandi njye sinshaka byinshi reba ndashaje ariko kuva nawe nibyo bazi utonye tugashiramo mitwe na tugashiriramo wanyihera kari ngiti nkajyama ako kamatora nkajyama matora yange yahezemo bose babankuriye wenda nibyo niyo byaba bike ibyo bampa nagibyo.
Umare Christine we afite ikibazo cy'umwihariko kubera ubucucike.
Nandwara nawe ukandagira wakandagira n'abantu ngo abandi babaye bushafasha ariko twe ntabwo bwigeze butugera.
Maze iminsi ngo urya masi
ni iminsi 3.
Urya masi n'umwana si
umwana
niko bimeze. Gusa ni warwaye mba
none wabigenza ute akaje nyine kaba kaje.
Uretse kuba abaturage badafite aho kurya mahagije usanga n'ibyumba bacumbikishijwemo bidahagije ngo bagize utwaro rukora babashe kutubika dore ko hari abava kuri gusiga ake bari guhita bakajyana. Aha niho bahera basaba ubuyobozi kubakemurira ikibazo. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu Deogratias Nzabonimpa washyizweho kuri uyu wa mbere asubiza ko ubuyobozi burimo kureba uko bwakemura ikibazo cy'aba baturage.
Hari abazatangira gukodesherezwa kugira ngo bave muri izi site ubona ko ari iz'agateganyo. Nibatangira gukodesherezwa rero bizafasha ko bakomeza kubaho bashakisha n'uburyo bakomeza ubuzima nk'uko bisanzwe baba badafite ubushobozi bwo kuba bashobora guhita babona amacumbi bibonera amacumbi. Aho tuzakomeza kubafasha kugeza ubwo tuza muri iyo midugudu y'icyitegererezo igiye kubakwa.
Umuyobozi w'umuryango wita ku mbabare Croix Rouge nawe mu kiganiro baherukana kugirana n'Ijwi rya Amerika yatangaje ko izakomeza kugoboka abaturage basizwe iheruheru n'ibiza harimo no kubaha aho kuba. Mu rwego rwo gukomeza kwagura amasite acumbikiye abaturage kuri ubu hari kubakwa indi site izajya ituzwamo abaturage bafite ibibazo byihariye abagore babyaye vuba abatwite n'abandi. Imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere yemeje gahunda n'ingamba zo gukomeza gufasha abagizweho ingaruka n'ibiza, kandi isaba inzego zibishinzwe guhita zibishyira mu bikorwa. Usibye ibibazo by'ubucucike muri aya masite, hari bamwe mu baturage batewe impungenge n'indwara z'ibyorezo zishobora kubageraho zitewe n'ibiza. U Rwanda rukeneye nibura miliyari 30 z'amafaranga yatuma rubasha kubaka no gusana amazu yangijwe n'ibiza by'imvura mu Rwanda. Muri rusange gusana ibyangijwe n'ibiza byose, u Rwanda rukeneye miliyari 130. Ibyo kandi birimo inganda, amashuri n'ibindi bikorwa remezo. Gloria Tushime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ni umwanya w'ikiganiro Amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha, ikiganiro kibanda ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, mugitegurirwa kandi mukakigezweho na Thomas Kamilindi.
Naramutse neza. Uyu munsi munyemerere twungurane ibitekerezo ku mpapuro za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ni umutungo we cyangwa ni umutungo w'abaturage? Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize w'ibihumbi 2022, Minisitiri w'Ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Merrick Garland, ari nawe umushinjacyaha mukuru w'igihugu, yashyizeho umushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa Jack Smith wo gukora anketi ku kibazo cy'impapuro z'amabanga y'igihugu wari umukuru w'igihugu Donald Trump yaba yaratwaye iwe mu rugo rwe bwite avuye ku butegetsi. Mu kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi 2023, Ministre Garland yashyizeho undi mushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa Robert Hur wo gukora anketi noneho kuri President Joe Biden. Uyu nawe, ni ukuvuga nyine Biden, yaba yaratwaye iwe mu rugo impapuro z'amabanga y'igihugu arangije manda ya Vice President mu 2017 na mbere yo kuba umukuru w'igihugu mu 2021. Umushinjacyaha udasanzwe wihariye abafite ubwigenge n'ubwisanzure bihagije. Afite ububasha buremereye bwo kugenza icyaha cyaba gihari no kugishyikiriza inkiko bibaye ngombwa. Akora akazi Minisitiri w'Ubutabera abashaka kurinda Minisiteri ye n'abandi bashinjacyaha basanzwe kubogama kubera impamvu za politiki. Iyo uyu mushinjacyaha udasanzwe wihariye arangije akazi ke, akora raporo ya nyuma, noneho manda ye ikabirangiye. Kuki rero Ubutabera bukurikiranye izi mpapuro z'amabanga y'igihugu? Igisubizo kiroroshye. Nta burenganzira umukuru w'igihugu cyo igihe afite bwo gutwara icyo ari cyo cyose gifitanye isano n'imirimo yatorewe na rubanda iyo arangije iyo manda nyine. Byaba inyandiko zirimo disikuru, yemwe n'ibyo yaba yaranditse ubwe n'umukono we bwite, amafoto, video za email n'ibindi byinshi. Nibyo bamufashije gutegeka bose nuko. Byose ni umutungo wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bayo. Bigomba gushyikirizwa inzu y'ububiko bwa Leta, National Archives mu Cyongereza. Biteganijwe n'itegeko ryitwa Presidential Records Act ryo mu 1978, ni ukuvuga itegeko rigenga imishyingurire y'ibyo president uvuye ku butegetsi yakoze. Ijwi rya Amerika. Ibi byose bigamije kubungabunga amateka. Abashakashatsi babifiteho uburenganzira n'umuturage uwo ari we wese nuko. Abukura mu itegeko ryitwa Freedom of Information Act. Ni ukuvuga itegeko rimwemerera kubaza guverinoma uko ikora n'ibyo ikora. Ashobora kubibaza guhera ku myaka itanu ya nyuma y'ubutegetsi bwa perezida runaka. Ariko perezida wa Repubulika ashobora gushyiraho iteka ribibuza mu gihe cy'imyaka 12 bitewe n'impamvu zitandukanye nk'umutekano w'igihugu tuvuge. National Archives yabwiye Ijwi rya Amerika ko itunze inyandiko miliyari 15 zanditse ku mpapuro, amakarita arenga miliyari 18 y'ahantu hatandukanye n'ibishushanyo by'imyubakire, amashusho arenga miliyoni 43, video zirenga 110,000, filime zirenga 365,000 n'amamiliyari y'ibindi byose bikomoka ku ikoranabuhanga. Usibye icyicaro gikuru kiri hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, National Archives ifite ububiko no mu zindi nyubako 43 zitandukanye hirya no hino mu gihugu, zirimo n'inzu ndangamurage z'aba president bose bacyuye igihe zubatse akenshi muri leta bakomokamo. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cyo uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteza amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Nge mwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Radio, Ijwi rya Amerika. yabaye usubizo cyacu mu gukerera